Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 20. Ni kuri iyi mirongo murimo kandi mudukurikiranaho no mu Burundi, ni ukuvuga metero 19 na metero 22. Mujye kandi no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu, naho mukurikire iki kiganiro n'ibindi biza kugikurikira.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko rero murisanga. Mu Burundi, kamarampaka cyangwa se referendum kwibwirizwa shingiro rishyashya izaba ejo bundi kwa kane. Ntandorerezi z'amahanga zizajya kureba uko iyi kamarampaka ikorwa. Ariko amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki 39 yo mu Burundi yariyandikishije kugira ngo azagenzure kamarampaka. Muri aya mashyirahamwe harimo GOTIP. Mu Gifaransa GOTIP bivuga Collectif des organisations pour le développement intégré de la population, ni ukuvuga urunani rw'amashyirahamwe aharanira iterambere ridakumira umwenegihugu, ruhurikiyemo amashyirahamwe arenga 300 mu gihugu cyose cy'u Burundi. Habonimana Deo atwara GOTIP akongera akayiserukira imbere y'amategeko, niwe tuganira. Habonimana, we uraho, urakoma?
Yego, ndaho, turakoma, turi Burundi, kandi turamahoro.
Yee, Burundi mu Bujumbura, mu Gisagara.
Twe turi Burundi, turi ku mugwa mukuru i Bujumbura.
Ariko rero muhagarariye nyine aya mashyirahamwe arenga 300.
Amashyirahamwe wihenze gato, n'amashyirahamwe 8,123.
Ni yari muri GOTIP?
Kodipe. Mu Burundi bwose, ego.
Kandi harimo n'abirimizi, aborozi.
Cyane, harimo abarimyi, aborozi, abavumbi, abagisha, abadesa, abagicarahani, ni ukuvuga ababaza, ababaji, abafundi bubaka, abakora amapikipiki, abakora imiduga, eka ndetse harimo n'abakozi ba leta batari bake bashimiye ibyiyumviro n'imigabo n'imigambi ya Kodipe.
Noneho reka twivugire nk'abo birimizi n'aborozi nabo bakora imyuga mito mitoya, kuba indorerezi mu matora, kuba indorerezi nk'ejo bundi kuwa kane, bivuze iki kuri bo?
Murakoze. Indorerezi ni ukuvuga bari muri abo twarungitse kuri aya amabiro agize ni ukuvuga bazotorera ko mu Burundi ni ukuvuga 111 583 nayo mabiro ari mu Burundi bwose, kandi abo bose turafise umuntu azoba ahagaze aho hantu. Indorerezi rero izo twabwiye
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, telefone y'umutumirwa Habonimana Deo iracitse. Habonimana Deo ni umuyobozi wa GOTIP, urunani rw'amashyirahamwe arenga 800 aharanira iterambere ridakumira umwenegihugu mu Burundi. Turimo rero turaganira ku buryo bazajya kugenzura uko kamarampaka yibwirizwa shingiro rishyashya izaba ejo bundi kuwa kane, ariko rero ntabwo Codip ariyo yonyine izabikora kubera ko n'andi mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki 39 yo mu Burundi nayo azakora ako kazi. Ariko rero nyine nta ndorerezi zo mu mahanga zo zigeze zisaba kujya kureba uko iyi kamarampaka itegurwa izanakorwa, mbese n'uburyo amajwi azabarurwa, kubera ko kuba indorerezi nako amatora ntabwo ahagararira ku munsi w'itora gusa, bikurikiraho no kubarura amajwi, kuyatangaza n'ibindi n'ibindi. Muteza amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu magambo make rero, ubu ngubu guhera saa 10 kugera saa 2 y'umugoroba, muradukurikira kuri metero 19 na metero 22 kuri Short Waves. Radio Ijwi rya Amerika, umushyitsi yagarutse Habonimana Deo, umuyobozi wa Codip, urunani rw'amashyirahamwe aharanira iterambere ridakumira, umwenegihugu mu Burundi, bazaba indorerezi muri iyi kamarampaka nako baranabitangiye. Niko se Habonimana we? Wari urimo utubwira uku kuntu abanywanyi ba Codip mwabarungitse hirya no hino mu gihugu kugira ngo bazarebe uko kamarampaka igenda ku biro byose. Yego, mwoherejeyo bangahe mwarungitse mugereranije ibitigiri by'abantu banyu muri Codip ni nk'abangahe?
Twashaka tubabwire ko ni kuvuga ku mabiro. Amabiro ashika 11,100. Ibiharuro nari ndabifise mugabo aho byari byanditse ari mu telefone yazimye, bine nabyo ntibiri hafi. Mugabo biro yose ni ukuvuga turafiseho umuntu. Hanyuma icyo twababwiye, twabatumye mu byiza twabahaye, ni uko indorerezi atakivuga. Twababwiye ko bisa n'abantu baje kuraba umupira w'amaguru. Ni ukuvuga uje kuraba umupira, wewe ntuburiya arubitre, ntuburi umuranzimeni, uraba ibiba ukamenya iti ekipe yatsinze ibitegiri, izindi yatsinze ibitegiri. Ni uko bigenda. Indorerezi rero ni ukuraba ibiba, ibyerekeye rero amatora. Ibyerekeye amatora ni ukuvuga twebwe icyo dukora ni uko ubwa mbere na mbere, imbere y'uko amatora aba, mubanza kuraba isandugu, tukaraba isandugu ko ata kintu kiriyo, bagacuranura hanyuma bakayugara. Bahejeje kuyugara bakayishyira mu kibanza cyayo. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, turaba ko irangi abaza gutora bakoresha ariho riri. Tukaraba ikaramu bandikisha karihiri. Ikindi twababwiye ko baraba kugira ngo umuntu agiyeyo ntahava atwara ikaramu. Uwagiyeyo gutora ntahava agenda yubitse yarangi abantu batoresha. Icyo nicyo kintu indorerezi ikora. Hanyuma isaba ko isaha 12 babari hovari hanyuma bagaheraheza isaha cumi n'imwe n'igihimba bakabona ko amatora bahejeje gutora atabandi basigaye barenganije batatonye igikurikira nuko turaba muri iryo tora ryabaye kata abantu batewe ubwoba n'abasirikare
cyangwa se n'abandi b'inzego z'umutekano
batewe ubwoba n'abacanyi bariye nuko bigenda
niko se habonima ko abantu ibiro birenga ibihumbi cumi na kimwe ko ari abantu benshi cyane amahera mwayakuye he
twebwe ni ukuvuga urunani rwacu barakotiza abantu bakubwiye ko ari abaremyi ari aborozi ari abanyamyuga abo rero barafise nyene biyungunganya bagatanga udufaranga baronse kandi barambwiye batetwe turakunda igihugu kuko twarandikiye ONU turandikira European turandikira New Africa tubabwira ko dufata mu mugongo nk'amashyirahamwe yigenga baratubwira ko kino gihe ata buryo bafise ariko turavuga tuti nata buryo bafise n'igihugu iyo cyabikora bafashijwe n'abanyagihugu namwe rero nimwitange baranyemerera bati nta bwoba mwebwe zana amafishi twandika ko ibyabaye n'ingorerezi hanyuma abari ngaho bahagarikiye amatora basinye nako dusinye abaje baserukira imigambwe basinye berekane ko ibyo bintu byabaye ngaho ayo majwi yabaye ngaho yabaye ay'ukuri atari kinyoma hanyuma rero tumaze kuronkayo tumaze gutorokanya yose tugire raporo twereke ONU ku mugaragaro uko amatora yabaye mu Burundi hama twereke na European n'abandi ibintu bwa Buraya hanyuma New Africa hama karere hama DECOP mukuru w'igihugu DECOP ndetse n'aba bacunge bajejwe gukora igikorwa cy'amatora ariyo seni
muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri short waves turavugira kuri metero 19 na metero 22 kuri telefone turi kumwe na Pascal we
sabwe
ufite akabazo cyangwa icyumviro
yego cyari icyumviro no kunganira nkuko uwo asanzurongoye ishyirahamwe Codipe Deo Habonimana ariko ahagije kubishikiriza ikintu cyo gucungera amatora ni cyiza na cyane cyane ku basanzwe bakora icyo gikorwa cyo kuyarorera kuko bituma impande zose zagiye mu matora zidashobora kugira icyitwazo aha ndiko ndavuga ku bijyanye no kuvuga ngo uruhande rumwe rwarenganije cyangwa urundi kuko nyambo bashobora kuzinduka ngaho nyene bakaraba ko byose bikenewe ivyankenerwa ndiko ndavuga ibikoresho byose bihari bakaraba yuko atakibuze ibyo nibaza yuko ari nkenerwa ariko igikorwa nyamukuru cya mbere boraba bakaraba kumbure ko bariko barakora igikorwa batekerezwa gukora ndiko ndavuga kuraba yuko impande zose zihari zitavye ayo matora hanyuma nyamba zitavye ayo matora bakaraba ukuntu biriko biragenda ikindi nacyo ni uko nyamba babikoze neza ejo canke hirya ejo inyuma y'amatora biba ari byiza yuko habaho ibyabona niko nabivuga ibyabona bivuga bititwe ubwo twari hari habarorerezi nibyo mugabo aba barorerezi barafise ibyo badushikirije kuva mu gatondo gushika amatora here nyamba batanga ibyegeranyo botanga ibyegeranyo byitwa amaraporo hanyuma bakavuga bati kuva mu gatondo gushika amatora here nyamba amatora here abandanije cyanke uko byagiye birakurikirana byose byagiye biragenda uku nta ngorane zagiye ziraba nyamba hari ingorane bakabivuga mugabo abanyagihugu ntibace bumva yuko habaye ingorane mugabo ingorane zitigeze zishikirizwa nabo bajejwe kuyakurikiranira hagufi aba ofisiri pateri
ye urakoze Pascal
murakoze cyane.
Abone Imana wewe, hari icyo wavuga kuri iki cyumviro cya Pascal?
Reka cyatomoye ko bivuga niko nyine bigenda. Twebwe icyo turaba ko abo bahiganwe ariho bari. Ibintu byabaye bigatabura ariho bari, bigahera ariho bari. Hanyuma ntituzobemerera kwenda badadusinye amajwi yabonetse uko nyari. Kuko urukino ruraryoshye ukibutangura, rero rusuzera ibikiri. Ni uko rero ubwa mbere wemera ko iryo higanwa ugomba ubwire urye ibaye uryemera, hama mu kurisozera ukarisozera neza ugashaka kw'igikumu ukemeza ko ayo matora yabaye neza. Nicyo
ni ukuvuga rero indorerezi zanyu zirazinduka mu gatondo ka kare ku buryo ibiro by'itora babifungura abantu banyu bahari. Ukererewe mu bigenzo gute agakere agateba kugihagera agasanga
nk'ibiro babiri babiri. Twagize babiri, umwe arashaka kugombira ashaka kumugora akagwara. Urumva amagara n'amagasesika nibayore niko kugira ngo igikorwa ntigipfe. Nicyo gituma twagize babiri. Umwe atahabaye undi ahabe.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Ni bande bazakora akazi k'indorerezi muri kamarampaka y'ibwirizwa shingiro rishyashya mu Burundi? Ni amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki 39 yo mu gihugu, iz'amahanga ntaziyandikishije, ntazigeze zisaba kuza kurebera. Kuri telefone turi kumwe na Bigirimana. Bigirimana we, akabazo kawe cyangwa icyumviro?
Oya, ni icyumviro. Kwanza ngomba nteri ndege uyo muntu nimbari Pascal. Kubitino bagomba bagire ko cyo gucungira amatora.
Umutumire ni Habonimana Deo.
Habonimana Deo, ngomba namuteri ndege. Urumva cya mbere na mbere cyose amatora n'ay'igihugu n'ay'u Burundi. Ngo rero ngoba mpaka abo banyamahanga ngo biyandikishe.
Niko se wavuga, niko Bigirimana we wavugira muri telefone neza ko irimo amakaraza. Yego, bandanya.
Hama rero ucungira amatora ngazi yuko ari abarundi iki n'abo banyamahanga bumva nibatungira bumva bararengana gusa bakagenda mugabo nk'abo bazokwicara kuva mu gitondo gushikara nko ku mugoroba bari ngaho bumva bazorera byose babiraza.
Bigirima, iyi telefone yawe ntabwo ivuga neza, ni ukutubabarira rwose, ntabwo iri kumvikana, tubabarire. Niko Habonimana we, Bigirimana abateye intege?
Ndabumva.
Bigirimana abateye intege nubwo telefone ye yanze, ariko yabateye intege. Urabivugaho iki?
Oya, twebwe baratuzi. Baratuzi koko ibi bintu by'amashyirahamwe ntibitanguye ubu, twabitanguye kera. Dukora ikintu tuzi, dukora ikintu dukorera abantu bakanezerwa. Utagira ahantu wegamiye. Nicyo gituma ndabasaba ba leta iri ku butegetsi n'abantu ba Gwasa bari kumwe na Gwasa n'indi migambo yagiye kwiyamamaza ijye muri miryango, abagiye bavuga ko biyamamaza bavuga ko batora yego, abandi bavuga ko batora oya. Ndabasaba abantu babo bave bariho bari. Ejo niho tuzamirira ibibazo. Niho tuzamirira ibibazo, bavuga ngo batwibye amajwi.
Yego.
Nawe ariyo wagize ikibazo utazanye ingorerezi ibyo ziri ngaho. Nicyo gituma tubasabye nk'abantu bigenga batuzanire abo bantu bazoba bari ngaho. Kugira ngo amajwi nihagire iharura ntuhave uvuze urindi bibazo ngo ya ngo jewe ngo byagenze ko byagenzwe zana abantu biwawe amajwi azoharungwe arihumye hanyuma ibiharuro bibonetse uvuga uti ni ukuri narushijwe mugabo nta buzima bwabayemo
ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Vernon. Vernon, akabazo cyawe cyangwa icyiyumviro?
Icyiyumviro mfise, nagomba kubanza gushimira uyu mutumire yaje kuri radiyo yanyu.
Ye arongoye Kodip
ariko ntacyo ivyo byose ibyo ni ishyirahamwe riri ngaha mu iki gihugu cy'u Burundi.
Yego,
icyo nuhava mvuga ni uko nzi neza ko abo bantu ata bwigenge bunini ya gusi bafise ku buryo bashobora no gukurikirana ibiriko biraba mu aya matora azoba ryari tariki 17.
Yee, ni kuwa kane
bakurikirane bitwa ko bigenga ataho begamiye, kuko twagiye turabikurikirana twe turi ngaha nyine tukurikirana ibiriko biraba. Wasanga bo nyene harimo abitwa ko ari abanywanyi babo cyangwa abakozi babo nyene bagenda bajana n'abari kubarigisha gutora ego. Urumva bakavuga ati nimutore ego purudire ko bashigikiye ubutegetsi, kuko ijya bwirizwa shingiro naho abantu bagiye kutariko ntabwo ari bwirizwa shingiro ry'umugambwe, ntiriraba umugambwe, ntiriraba amashyirahamwe ategamiye kuri leta cyangwa n'ibyo abarundi bose mu ijambo rimwe. Mugabo rero turiko turaraba ingene byagiye birashikirizwa cyane cyane mu iki gihe kirenganya ariko bariyamamaza. Twabonye mengo ni inyungu niniya niyo umugambwe uri ku butegetsi, niko twe twabibonye. Nijya yindi migambwe bagiye barajyana ibashigikiye bagaca bagenda bavuga ati ego ibyo basegura twese twagiye turabyumviriza. Mugabo twaraba inkomoko y'ibyo bintu tugaca dusanga ni ba bandi bari mu kwaha k'ubwo butegetsi, nta gitangaza rero abo bantu twebwe turiko turabizera ko bazohava badukorera. Mugabo nta kundi Imana nayo si igitangaza, reka tuze turabe ibyo bariko baravuga ko ari byo bizoba.
Ye Vernon, urakoze. Reka abona Imana ahita gusubiza. Urakoze.
Tangaye
namwe.
Ndatangaye rwose kuko ariko aravuga amajambo nk'ayo. Ni ukuvuga indorerezi zikurikirana abantu bagiye kwiyamamaza zikabakurikirana bari mu matora, none wagomba abo bantu twatumye ko badakurikira abantu iyo bagiye kwiyamamaza? Iyo tubwira ati warabonye umukodipe ariko aravuga ati tora uku, mugabo kubakurikira mbeozira raporo gute udakurikiye abantu bagiye kwiyamamaza? Hariho abantu twarumvise bakurikira gwasa, hariho abantu bakurikire abantu bagiye kwiyamamaza ba FNL, hariho abakurikiye abagiye kwiyamamaza ba Itorero. Abo bose twarabarumvise barabakurikira bararaba ibyo bagira ko babigira mu mahoro, ko babitangura mu mahoro, kabisozera mu mahoro. Icyo twabonye cya mbere na mbere nawe nyine yumviyeza ni uko biyamamaje mu mahoro n'umutekano, batangura ibikorwa mu mahoro babisozera mu mahoro. Ndetse na Gwasa yarasize n'abapolisi, abapolisi kugira ngo ntihagire umuntu yohava amugirira nabi, reka nabo batamuha abapolisi ikigihugu cy'amahoro n'umutekano. Yewe ndibaza ko avugishije ukuri ibikorwa byo kwiyamamaza byagenze neza ijana ku ijana, akaba atemeye ko ibikorwa byo kwiyamamaza byagenze neza n'amatora ntazohava yene.
Ariko rero niko se habonima no mu banywanyi banyu bari muri ayo mashyirahamwe hari abari mu migambwe, ni uburenganzira bwabo nk'abanyagihugu nk'abo ngabo se ari mu mugambwe uyu n'uyu nk'uko Verna yavuze ati murabogamye, uwo muntu akaba ari mu mugambwe kandi akajya no kuba indorerezi azashobora kuba hagati no hagati?
Nuko uvuga uti umucamanza nta rubanza yoca kubera
akunza batari kwera bavukana nanaka
eh
ngo zirikana umuntu n'umushinga ntahe umuntu uteka yirabonekeraho abonekeraho none kutuye mu gihugu igihugu kirimo imigambo itandukanye twemu kwakira abantu mu mashyirahamwe ntitubanza kubaza ubugambo rimwe iko
yeya
ubu mu FNL ubu mu Corona ubu mu Parti uba mu MSD MSD duko ntayibonye ku rubuga ugabo nashaka kubwira ko twebwe twakira abantu bose tutarinze kumubaza ngo uje wishyira hamwe uruyo cyangwa uruyo uko uri mu FNL FNL uri mu FNL uri mu FNL nuko mu Burundi
yego
urarekuriye kuza mu runani kubwira
noneho rero uwo muntu abaye indorerezi mwizeye yuko atazabogama
kwebwe ntidushobora gukora icyo gikorwa ntidushobora gukora icyo gikorwa ndamubwiye azarabe hanyuma azavuge ku buryo butumire amatora heza aca makarorera ataha naha 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 abakoditi bagenyeje kuyikumukumuicyo kiragira
niko habonima abakodip bazaba indorerezi nabo bazatora ubwo ngubwo ari indorereza kanatora
indorerezi iratora iratora mugabo ntibigira ngo utora cyangwa utora wenyine kubera abari mu bwiherero kandi iratora kandi twari tubigisha tutewe kuri umukodipe ugutora eka wewe ubwiwe nuko ari mu runani kodipe kandi mu bwigenge bwiwe atora ashaka yego
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga ni mujye kuri Facebook VOA Radio yacu mukurikire iki kiganiro kuri telefone turi kumwe na Peter Peter we
yego ndabumva
akabazo kawe
kandise ibiciyumviro nashaka kumubaza none mwabo bantu bari muri kodipu baba barateguye abateguye neza kugira ntihazogire nkuba ariko baraharura amajwi abaza gutanga ibitari byo hama ikindi nacyo none ni kubera iki abo baba barungitse kenshi usanga ibyo babonye ibyo babonye atari ibyo bavuga
Hari ingero wabonye kera mu yandi matora yabayeho
byarakunze kuba mu mesi yaherwa sara nk'ubu ibyo babonye ntabyo bavuze agasigaye baza kwivuga mu nyuma ngo byagenze uko umugabo kubera baba bakeneye ibintu biba biriho bagaca binumira
reka habona Imana umuyobozi wa Codip agusubize urakoze
arakoze kumbatse kibazo mugabo nashaka ndamubwire ko kumbure yaryohewe kumbure ni kuba ku rubuga rw'Amerika ariko navuga ukuri kuko twebwe abakodipe tugendera mu kuri twebwe amatora aheruka muri 2015 twebwe twari indorerezi atubwira ahantu yaba yarabonye amakosa hari abakodipe ntibanyavuga aho nsamvuga nti abo bantu bari ku kazi k'amatora ari Ngozi ari mu Kayanza ari Gitega ari Bubanza ari mu Kirundo uwo muntu azosubira kandi natwe ntitubafite ibihano atubwire gusa atubwire ati amatora yabera hanaka yagenze kunuku ahubwo yatubwiye ati nyabona murango aratwariye amamaji twaragiye mu matora turi mu mugambwe uyu cyangwa uriya kwa gihe turavuga imigambo turiko tuvuga nk'abigenge turabasabe mwebwe bakodipe mutubere inyigisho mu gutwi kugira ngo ntihabe ibintu bizana gatotsi bigana abana b'abarundi gusubiranamwo muradufasha amajwi bize bigende neza mu guharura bize bigende neza hanyuma no kwandika ibyavuyeyo tubikore ku mugaragaro ataguhengamira atanyariya kandi guhengama biragoye niwe ufata abantu cumi na batanu cumi n'imirongo ibiri bari ngaho bose bagahengama ntibikunda ntibishoboka ni ukuvuga ubwa mbere murasinya ibyo mwabonye ugutangura mugasinya ibintu byagenze mu gusotera bumva biri ku mugaragaro biri ku mugaragaro n'ukuri twe tuzokora ibyo tubona nicyo tuba twabwiye abantu bacu mubwa mbere mu gutangura gutora mube ariho muri bacurika amasanduku bayugare ariho muri hanyuma muguheza mwugare mujyane amasanduku wo muharurira mutange guharura mwese ariho muri musozere ariho muri ntihagire umuntu yongorora atangura ariho ari ahengere bigeze hagati aseyiruka agume ngaho batangure guharura rihari baheza rihari ibyo turanga umuntu umusinyanaye umuntu w'iteka umuntu w'ijyambo hanyuma seye ibyo yabonye urakoze.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Habonimana Deo ni umuyobozi wa CODIP, urunani rw'amashyirahamwe aharanira iterambere ridakumira umwenegihugu mu Burundi. CODIP ni urunani rero rw'amashyirahamwe arenga ibihumbi umunani nk'uko umutumirwa yabitubwiye. Turimo turaganira ku buryo bazakora akazi k'indorerezi muri kamarampaka y'ejo bundi ku wa kane. Kuri telefone turi kumwe na Richard. Richard we? Urakomeye.
Namahoro.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje Jeffe, utubazo dutatu ngomba kubaza uwo aserukiye akadiri.
Yego. Utugira tugufi ariko?
Akabazo ka mbere ngomba kumubaza ahavuga ngo imwiyamamazo ngo yagenze neza.
Yego.
Kandi tuzi ahantu bara mu Kirundo baraye bishe abantu bari mu myiyamamazo, aho yo dusigurira gute ko imyiyamamazo yagenze neza? Akandi kabazo kandi.
Yego.
Akandi kabazo kagira kabiri ni uko ayo matora abonye bavuga ngo ni indorerezi bigenga ntibigenga na gatonya, kubera ibyo avuze ngo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ngo byagenze neza ngo bayahagarariye neza. Kubera iki? Hari umugambi utigeze ujya kwiyamamaza cyangwa urunani rutigeze rujya kwiyamamaza bakaruha amajwi kandi abantu batigeze baja gutora, abantu bazo batigeze baja gutora. Aho ni nk'akarorero nk'umugambi FNL.
Yego.
Cyangwa umugambi MS barawuhaye amajwi mukayanza ahantu batigeze haja ata muntu waho bariko biruka ku bantu baho ata muntu waho yigeze aja gutora. Nona aho tubariya gutema matora ibyabaye bibiri na cumi na gatanu tubona yuko nuba ari byo bizoba. Kandi kabazo.
Yego.
Ndabona yuko mu bisanzwe iyo bagomba yuko aya matora agenda neza bari gutangura bagatunganya ibintu hakaza bagatunganya amahoro bakareka kugira kwirirwa barica abantu bata.
Ariko se Richard we? Richard niko ibyo ngibyo uri kuvuga urareba urasanga bireba koko indorerezi? Nk'iki kibazo cya kabiri kuvuga ngo hari amashyirahamwe cyangwa nagira ngo amashyirahamwe ngo hari imigambwe ngo hari inani bahaye amajwi itarigeze yiyamamaza, bireba indorerezi ibyo ngibyo?
Oya mugabo, barabibonye indorerezi, zarabibonye, hariho
barabyanditse, bamaze kubibona barabyanditse,
nabyo banditse ko byose byagenze neza.
Reka noneho ahita gusubiza. Urakoze.
Yego, namwe murakoze.
Habonima.
Jewe ndanezerewe kuko abantu nkabone bakenewe.
Eh.
Nero bakenewe kugira ngo umuntu abahe umuco.
Aha.
Kuko jewe ndatangaye amaze kuvuga ko mu Kirundo abantu baheze. Abantu bapfuye.
Bari mu myiyamamazo.
Uyu muntu ari mu Burundi.
Yego.
Kanari mu Burundi.
Eh.
Mu Kirundo na mahoro.
Aha.
Nta komine nimwe ikarimwe amahoro. Wamaze kumbwira ko mu Kirundo abantu bahwereye baheze. Nje ndibaza ko ari ibintu kumbura yahawe n'umuntu atari byo atari mu Burundi. Ndagusaba mbonere yo kumubwira ndamutumire aze mu Burundi hamaje mu Kirundo acha tubwira aho hantu abantu bapfuye. Abantu bavuga ntibuca biteguriye amatora ariko avuga ko baheze mu Kirundo. Sivyo. Hama ikica kabiri yabagize yavuze ko hari hamajwi hari abantu baronsa amajwi kumbure batatoye. Baratoye. Hajya baratoye ni kujya nyinyi. Kandi uri mu kazi ko bwiherero si itegeko ngo kuko amakarata yabo yari harya. Baratoye.
Nukuvuga habonima
none umusa
abanga bari shari yavuze bahawe amajwi batari yamamaje mu 2005 bari bari ku mpapuro zitora
neza cyane
mu bagomba gutorwa
neza bariko
mwarabyanditse muri raporo zanyu
bari muri raporo irimo ajyavuga gwasa gwasa baramubwiye amajwi yarose n'abandi nyine kuko bagiye kuko ibyo se nabizeye ko bari ngiye tuvuga amatora twimirije azoba ku munsi wa kane nari nzi ko hazi ibibazo by'amatora y'2015 ni ukuvuga abantu baratowe kandi amajwi yabo seni y'ikorwa cyayo baravuze nyine bagiye bararushanwa umuntu wese amajwi yarose.
Yego.
Hanyuma rero baravuga bati uyu aronka ibiti aronka inama nshinga amateka aba naba awu bizogenda kunuku ukuko byagenze kandi byabaye kumugaragara. Uwo rero ngira ngo kumbure siho yari kumbure n'amategeko yuko siremese mikora ndabyazi nashaka ndamusabe azosaba amategeko ya semi uko natunganijwe kugira ngo ayamenye ayatahure azaravuga ibyanjye
cyangwa se na seni yigishe abanyagihugu uko ikora
irabigisha yatanze ibiganiro byinshi mugabo wewe igihe ubikeneye ntuze kubyumviriza ntibapfe gusanga muhira ngo ubikemurire
mu bihumbi
yego ahubwo yambwira ati nyakubahwa Deo utwara Kodipe dufashanye aya matora agiye kuba ku munsi wa kane abe mu mutekano ntangere kugira ngo abantu baronge irangi baronge ikaramu bitangure mu mahoro biherahezwe mu mahoro nibyo bintu ni ukumva yombwira mugabo ambwiye ngo ngumva ngo hariya ngo bariko barapfa ngo hariya urumva agiye mu rwego kumbura iyo bari mu polisi jewe rero ari umupolisi nomubwira ko yo kwegera abapolisi bagenzi we kugira ngo bashobore gucungera amahoro n'umutekano aho hantu abantu bitabye Imana.
Akangaka k'abantu ngo baba barabonye amajwi batariyamamaje mu 2005 ndibuka ko perezida wa seni icyo kibazo bigeze kukimubaza abanyamakuru ahari ndumva no kuri radio yarabivugiyeho avuga ati abantu baranditse ntabwo bigeze batubwira ko bavuye mu matora. Ati kuri twebwe rero bari bakiri mu matora bari bagombaga gutorwa rero ati abatowe rero amajwi abatwara yababwiye ati nta wigeze yandika atubwire ko avuye mu matora niyo mpamvu amazina yabo cyangwa se amazina y'inani zabo akiri ku rupapuro rw'itora nimba nibuka neza. Ibyo rero mwarabyanditse nabyo ibyo nabyo mwarabyanditse mu maraporo yanyu
neza gusi yateguwe twaratanze raporo miliyoni turatanga raporo muri European mu karere turatanga hose naramutanzaga raporo ko byagenze.
Noneho iyo nkurikije ibibazo abantu benshi bamaze kubaza usanga namwe batumva indorerezi icyari cyo nk'uyu nguyu uri shari niyo mpamvu wumvise duharira gato yamubaza ntese nti nkabo ngabo uvuga babonye amajwi batari biyamamaje bireba indorerezi niko habonima ongera usobanure akazi k'indorerezi niki
murakoze indorerezi ni kumenya igikorwa cyayo indorerezi imeze nk'urya muntu aza kuraba urukino rw'umupira igihe ugiye kuraba urukino rw'umupira ni ukuvuga we ntuburumwari bwite ntuburumuntuzenye bajya baba ku mpande bita abarazimeni ubura umuntu uje urabuti ubyasize kimwe uriyasize bibiri ubyasize bitanu byasize bibiri bwayo kimwe nta kindi gikorwa kigorerewe nta teko na rimwe uvuge ngo nimugire penaliti nimugire ibicano biriya kuko wewe nta jambo na rimwe uba ufise twebwe rero nk'uko twahanuye abantu bacu nta jambo na rimwe bari kuri we kuza kuvuga ni ukuraba ibiba bakabishyira muri raporo ni ukuvuga ubwa mbere bazoraba iyo n'amatora atangura baraba ayo masandugu katakintu kiri muri ayo masandugu babyandike uko hanyuma bamaze gucuranura basubire bugari iyo sandugu bayishyire mu mwanya wayo icya kabiri bararika amarangi ayo marangi ari mu mwanya wayo icya gatatu barabe ko ikaramu bazokwandikisha ababishoboye bagomba kwandikisha ikaramu cyangwa bashaka igikumu iyo ntuzenye iyo karamu iriyo hanyuma ikindi nacyo bazokwitwararika ni ukuraba ko umuntu agiye gutora ndahavaye hariho abantu baba bishya batifuza ko ibintu bigenda neza bashobora kugenda bagafata ya karamu bagiye kwandikisha bagacyabona bayitwaye mu mufuko ni ugukurikirana barabe ko uwo muntu yasiriyeyo yarose ikaramu iriyo uwo muntu yasiriyeyo yabonye ko ariyo irangi ashobora gukoresha nibyo kwigereza hanyuma ikindi ni uko batanguye uguma nk'aho ukaraba ko abo bantu bari ku murongo neza abo bantu bari mu mahoro nituze atakintu na kimwe kibabuza cyangwa kibatera ubwoba cyangwa kibabwira kiti kuruka ibyo ni byo indorerezi ifite uruhushya rwo kwandika ibyabaye ikindi turi ko turakibura abo bantu baravuga n'imigambwe atari abantu bagenewe banditswe abandi kirazira ko baguma ngaho bahegeje gutora bakabagenda ukaba uri umusende defurede ukaba uri umuporona ukaba uri umuefuneri ukaba uri umwigero w'abarundi tuzoguma ngaho tuzobwandika uko nyine kuri kwazana ihungabana ry'amahoro n'umutekano kuko tugomba ko abantu bazoza gutora hari ituze abantu batora atabwoba atakibazo kiriho bakabitahira muhira murakoze
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Deo Habonimana ni umuyobozi wa CODIP urunani rw'amashyirahamwe aharanira iterambere ridakumira umwenegihugu mu Burundi turaganira rero ku buryo bazakora akazi k'indorerezi ejo bundi ku wa kane muri kamarampaka y'ibwirizwa shingiro rishyashya ijwi ry'amerika kandi turimo turavugira kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri Facebook VOR radio yacu naho mukurikire iki kiganiro uko murimo mucyumva no kuri radio kuri telefone turi kumwe na Joseph we akabazo kawe
ndamukiriza umutumire
yego arakumva
nk'umuyobozi w'urwo runani uhagarariye CODIPE hari akabazo mwamubajije burya koko abagabo babiri bararukubiri bakarota kumwe nanjye nashaka kukamubaza kariya indorerezi ntibazemererwa gutora. Ese niba indorerezi zemererwa gutora koko nkuko yabishubije, kandi ibintu by'amatora bikaba bibamo ibintu bya fanatisme, urabona ko hazaba gutora oya na yego, ese igihe cy'itanga rya raporo ntibashobora kuzahura n'imari z'abashyigikiye uruhanduru na ruriya? Akabazo ka kabiri, ese mu gukora ako kazi k'indorerezi bazakorana n'abazaba bashyigikiye uruhande rwo gutora oya n'urutora yego?
Yoze, urakoze.
Sawa, ibihe byiza.
Yego, nawe reka hita gusubiza rwose. Abonima
mubwire bajya bajya ba arbitre baza guhagarikira urukino, urukino rwa Barcelone n'izindi ekipe baba bari kubakinisha. Nibaza ko barya ba arbitre barya bakomiseri baza guhagarikira urukino ko bataba bafise ahantu begamiye muri izo ekipe ziri kuzibakina, mugabo ari arubitre akurikiza amategeko ko ari iyo ekipe yakunda arayibwira isoko ati wabonye ko nakoze uko nabyize ariko arushijwe, wabonye ko atahamwe negamiye nuko ntihagire uguhenda. Ni ukuvuga yaba arubitre yaba barya bari ku mpande abarazimeni yaba na komiseri di match bajya bose baba bafise abayikipe mu mutima wabo, mugabo ibanga ibanga. Wewe rero igihe uri kubahagarikira urukino uremera rya banga ukaryama ko ukemeza uti iri ibanga, kandi iri banga iyo uyimbona aravuga ati by'ukuri ujya ntiyarubite ujyane umukomiseri ujyane barya bo ku mpande abarazimo bati by'ukuri bajya bakoze igikorwa cy'iteka, natwe ndiko ndamwishura naturindiye nyakuba turindiye yabe ejo ku munsi wa kane nk'abakomite bazaba bafise ikibaranga bambaye uzovuga uti ariko n'amazina yabo uzovuga uti umuntu yarahagarikiye hanaka yitwa naka yakoze umurimo atari bwiwe, mugabo uje muramenya indorerezi igikorwa cyayo, indorerezi kimukinyi, indorerezi nibaza kuraba uko ibikorwa bikorwa gusa akanuma hamuhagira raporo. Ntibasukiranye rero ngo batwite ntihari abandi bariko barahiganwa na CNDD-FDD hamwe na Mizero bariko baragira bavuga bati wewe tora oya wewe tora yego, eka twebwe dukora igikorwa cy'indorerezi cyo kwerekana ko ibikorwa byatanguye mu mahoro kandi byasozerewe mu mahoro, byatanguye isaha iyi bisozerwa isaha iyi.
Ijwi rya Amerika, turi kumwe kandi na Louis Michel. Louis Michel
ndakumva wa muvandimwe,
akabazo kawe kagire kagufi.
Ndakumva
yego.
Nikakia ni nka dutatu tugufi, ariko ndabaza icyambere na mbere mubaza irukanga kuba nta ndorerezi mpuzamahanga zaza mwaya matora, ni kubw'amahanga cyangwa ni kubwanyu? Niba ari kubwanyu se byatewe n'iki? Niba ari kubw'amahanga byatewe n'iki? Akabazo ka kabiri ndamubaza, ntese ziriya ndorerezi zanyu mwebwe ubwanyu muzajya mu matora, ziriya ndorerezi nazo ko ari abarundi ntabwo bazagira ahantu babogamiye? Ako ni akabazo ka kabiri. Aka gatatu, mwumvise ko bemerewe nabo gutora ubwabo, none se umuntu yemerewe gutora urumva ko afite ahantu abogamiye najya gutanga raporo? Ntago azatanga raporo aha handi abogami hata abogami akagusha hasi urakoze cyane wa mutumire murakoze cyane
ye Louis Michel nawe urakoze ye urakoze nawe reka hita gusubiza
Louis Michel mu Bubiligi Louis Michel avahe
Louis Michel ari mu Rwanda Louis Michel ndumva avuga ikinyarwanda ari mu Rwanda
ari mu Rwanda cyangwa ko turi bibazo byo mu Burundi igihe hari bibazo igihe bagira kamara mpaka mu Rwanda twigeze tubaciramo tubabaza iyo ko barayikora mu Rwanda
ariko rero habonima
gutengwa abaze byo mu Burundi n'abatari mu Burundi
habonima Obretse habonima aho ngaho mbanze nanjye ngira icyo mvugaho mu byukuri iyi radio ni ya bose ni ukuvuga rero buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuyivugiraho no kuvuga icyo ashaka ikindi abarundi n'abanyarwanda genda cyeka ko ari abavandimwe umurundi yitaye kubibera mu Rwanda si ikibazo umunyarwanda yitaye kubibera mu Burundi si ikibazo bandanya
murakoze nashaka ndakubwire ndamubwire gato mu Rwanda habaye indorerezi zingahe zivuye muri European zivuye no muri ONU icya kabiri igihe hanze bayagira amatora mu bihugu bitandukanye mu Bushinwa bagize amatora muri Amerika mu Burusiya ko batatumye ko abirabure ngo bajye kuba indorerezi
Ese ni igihugu gitumira
ndindira. Twagomba turakenera ko baza guhagarikira amatora y'iwacu. Bobo zibo dukenera bagiye kutuhagarikira ay'iwabo.
Eh.
Twebwe ntidukeneye abo bazukuta uko bobo dukenera. Amatora asamwe.
Ubwo noneho rero nimba umushubije ni kubwanyu ni ukuvuga kubw'abarundi.
Niko ndamusubiza ndamubwire ndamwereke ko twebwe nk'abanyafurika dukwiye kwiyambika iteka ryacu harageze niyaba hatarenze harageze ko twebwe ubwacu muri Afurika dutunganye ibintu ari twebwe nyine tubikoze igikuru gusa tukabikora mutuze mu mahoro n'umutekano kugira ngo n'ubundi abibonye avuga ati ndiko mu Burundi ndeko mu Rwanda n'ahandi babishoboye isi twitwa bikora twa tubayike bisaba rero ko twebwe abanyafurika tutikengera ni ukuvuga igihe cyose dukoze ikintu ni uko kugira ngo umuntu abe arubite uva n'umunyaburayi
noneho rero ubwo se
twebwe tukaba indorerezi
yego
mu Burundi nyine namuhaya karonyira kumbere ntiyankurikiye gatoya nyasaka ndamwibutse gato ekipe urayihagarikira ukaba arubite ukaba komiseri uyizo arubite uyizo ekipe ziri ukaba umuhagaze ku ruhande ukaba ufite ekipe ukunda muri izo ubundi akundiye nubundi muri ngaho muri batanu babiri bafite ekipe bakunda batatu bafite ekipe bakunda mugabo ikibabuza ko basinya ikipe yatsinze bakayiha amajwi yayo
kuko
byabaye ku mugaragaro bituma rero ko narabwira kandi ni byiza burya kubaza ibibazo ni byiza kuko bituma n'abandi bumva ibyo batari kumva twebwe abanyafurika twikengere twebwe abanyafurika turashoboye nk'uko wavuze wowe wambwiye uti Burundi n'u Rwanda turabavandimwe turabavandimwe tuvuga ururimi rumwe icyo umunyarwanda avuze umurundi aracumva icyo umurundi avuze umunyarwanda aracumva twebwe rero dusa nk'abavukana twebwe n'amahoro nashaka gusa menye ahantu hari ahagaze biramfasha biramfasha kumenya icyo cyangwa igihe ejo uyu muntu yari nyaha yabagize ikibazo kimeze uku namwishuye uku kandi ni byiza kuko ejo hazuba amatora mu Rwanda nabagiye tuzogira komande nguku nyine ibyo tuvuze mugabo byo kubaka ni byiza ko turamenyera amajambo yo kubaka kuruta y'ubusambura irafite iteka bihumungu
mu buzima bwiwe mu kibano ndetse n'ahantu hari baravuga bati ujya muntu byarize byose uko ari kose n'umuntu avuga ukuri.
Yego, urakoze nawe Louis Michel. Nagira ngo mwibwirire yuko tuza muri ibi biganiro bya muri isanga n'ibindi bindi n'amakuru na seni nayo tuzagenda tuvugana ku buryo aka kabazo ke nimba ari kubw'abarundi cyangwa se nimba ari kubw'abanyamahanga bataje kubindorerezi, ndibwira yuko seni tuzabona umwanya wo kukiganiraho kubera ko seni niyo iha uburenganzira indorerezi kugira ngo zijye gukora mu matora. Ariko nkurikije uko nabisomye ku rubuga rwa seni, urubuga rwa internet, nta ndorerezi y'amahanga yigeze isaba kuza kuba nyine gukora ako kazi k'indorerezi. Ariko rero ntabwo mvugira seni, seni ubwayo izabyivugira kandi duhora tuganira nabo, ntabwo bajya batuhangira kuganira. Ijwi rya Amerika kuri telefone, turi kumwe na Johnson. Johnson we? Johnson?
Hello, Thomas Kamirindi.
Akabazo kawe kagire kagufi, dore iminota iratujyanye.
Yewe sakabazo Thomas Kamirindi. Ariko kwa rugutera intege uwo mushinga ntahe arongoye, uwo mushinga ntaharongoye kodipe. Mu bisanduku twebwe aha mu Burundi.
Ariko hina magambo kubera ko dusigaranye umunota umwe gusa.
Yego, turi ku kijanye n'ico kijanye n'indorerezi. Indorerezi zo mu Burundi zirafise nazo ni jambo.
Yego,
tubona amatora azogenda neza nubwo hatoba indorerezi zo hanze. Uko natwe yebwe sindumva indorerezi zo mu Burundi zagiye mu bindi bihugu gucungera amatora.
Eh, zijyayo.
Mbo ntacho nubwo zijyayo. Natwe ntacho mu Burundi tuzobyitunganiriza neza. Yego, mutwe mugume mubikurikirana ku maradio yanyu gusa, ndazizogenda neza.
Ye, naho ubundi ko barundi bajya kure kubindorerezi mu matora y'ahandi, komiseri ntaho rwamiye tuvuge, ugiye ku rubuga rwa internet rwa seni usanga yaragiye kubindorerezi mu matora menshi cyane muri Afrika hirya no hino. Mbese mu magambo make kubindorerezi nibyo turimo tuganiraho. Reka duhe ijambo Habonimana Deo, umuyobozi wa Codip, noneho atwanzurire iki kiganiro. Habonimana we, amasogonda 30.
Yego, murakoze. Yewe tunashaka gukebura, nashaka gukebura indorerezi twarungitse mu gihugu hagati. Bagerageze uburyo bwose bazobe 12 bari ku mabiro kugira ngo ibikorwa bitangure ariho bari. Bacuranure babereke katakintu kiri mu masanduku, hanyuma yugare babona baraba amarangi kariyo, baraba ikikaramu iriyo, hanyuma mu gusozera ibikorwa bakurikirane iharura, baharure kandi hariya abantu babavanaho, kuko hariho abantu bafite ingeso amaze kubona kamaze gutsindwa mucumurongo agiye kwihagarika agaca neza. Babagumije ngaho barabigisha bagende basinde, ntibaze ngaho gusa, baje n'urusaku, baze barabe bavuge abo baje gusohokera abari bo, hanyuma icegeranye sinyeko, hanyuma nkaba ndabasaba ko mubikora mu mahoro n'umutekano, ntibaterane ibitsure, ntibavuge nabi, baze bakore nk'abantu bubashwe n'iteka, hanyuma n'iteka n'iteka n'igihugu cyacu.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda, Habonimana Deo, umuyobozi wa Codip. Codip ni urunani rw'amashyirahamwe aharanira iterambere ridakumira umwenegihugu mu Burundi. Ndagushimiye cyane.
Yego, murakoze.
Hanyuma rero nisegure no kuri Ndayizeye, ntabwo tumuboneye umwanya ariko nakagaruka mu kanya saa 11 na makuru magufiya. Murakarama.
Iyi ni radio Ijwi ya Amerika.